Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteranye kuri munsi wa mbere itariki 11 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Nari nyuma ya shoferi, imodo kiriruka gose iriruka. Imbere hari proprogisi zibiri ni moto. Kwikurikirana kuko yaranyaruka gose iyo bo turenganye iruguru ahantu hagutse imwe propogisi imwe arayidubura.
Uyu ni umwe mu bantu barusimbye mu isanganya ry'imodoka ryabereye muri komine Isare ku munsi wa gatandatu mu ijoro. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye arimo igandagurwa y'umwe mu bakuru bo ku mutumba wa Kivumo muri komine Mugamba turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni uwawe, udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavugwa muri Chad. Perezida wa Chad Idriss Deby amenyesha ko yizeye ko ashobora gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Perezida Deby yatanguye kurongora igihugu cya Chad kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1990 atembagaje ubutegetsi bwariho icyo gihe. Igihugu cya Chad cyarateye imbere mu by'ubutunzi ku ntwaro ya Idriss Deby, kandi n'abasirikare bacu bariko bifatanya n'inteko zo mu karere mu kurwanya umurwi w'iterabwoba wa Boko Haram urwanira mu gihugu cya Nigeria. Mu kwezi kwa kabiri, Perezida Deby yemereye abanyagihugu ko mu gihe bamwongera ikindi kiringo cyo gutwara zoca asubizaho ibiringo byo gutwara yakuyeho mu mwaka w'2005. Igihe yakuraho ivyo biringo byo gutwara yatanze insiguro ko ibihe byari bimeze nabi, ati ubu nta ntambamyi ikiriho yotuma ibiringo bidasubizwaho. Mu gihugu cy'Ubuhindi naho abantu bashika ijana barapfuye, abandi baharugwa mu majana barakomereka mu isanganya ry'umuriro wadutse mu rusengero muri leta ya Kerala iri mu bumanuko bw'icyo gihugu cy'Ubuhindi. Ivyo byabaye mu gitondo cya kare ejo ku munsi wa Mungu, aho bari ko bahimbaza umunsi mukuru w'idini uba uko umwaka utashe muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubuhindi bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira bamenye icateye uwo muriro. Leta ya Kerala irimwo amasengero atari make, urwo rusengero rwahiye kubatswe ku kibanza abanyagihugu baho bemeza ko imana zabo zahora zibabonekera haraciye ibinjana bitari bike. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze za Amerika Ash Carter amenyesha ko agiye kugira urugendo mu gihugu cha muri Aziya murambabarira mu ndwiza. Carter azogendera igihugu cha Philippines, aho Amerika ifise umugambi wo gushinga inkambi ya gisirikare hafi ya karere karimo amatati ko mwibahari yo mu bumanuko bw'Ubushinwa. Ariko Carter hamenyesha ko atamugamba afise yo kugendera igihugu cy'Ubushinwa muri urwo rugendo. Ubushinwa buzwi ko bufise uruhara rwa mbere muri ayo matati. Ku munsi wa gatanu, Carter yamenyesheje ko ibihugu byo mu karere ka Aziya na Pasifike bibandanya bishikiriza amakinga bifise bivanye n'inyifato y'igikenye y'igisirikare cy'igihugu cy'Ubushinwa. Umushikiranganji wa mbere wa Ukraine Arseniy Yatsenyuk amenyesha ko agiye gutanga imihoho kugira yugururire imiryango leta nshasha igamije kurangiza uruhagarara rwa politike muri ico gihugu. Yatsenyuk yamenyesheje ko azoshikiriza urwandiko rwo gutanga imihoho inama nshinga amateka kuri uyu wa kabiri, kandi ko yizeye ko igihugu cya Ukraine kizoba kironsa karyo ko guhindura ibitari bike mu bijyanye n'amatora, ibijyanye n'ibwirizwa shingiro hamwe n'ubutungane. Icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden hejo ku munsi wa Mungu yarakeje ministre wa mbere wa Ukraine kuri iyo ngingo afashe. Ibiro bya Perezida Obama byatangaje ko Biden na Yatsenyuk bemeranije ko iryo hinduka ari ntabanduka, kandi ko ari akaryo keza Ukraine kironse kugira kigire kazoza keza. muri Siria igisirikare cha Siria kiriko chitegura kugira igitero gikomeye gifatanije n'indege z'Uburusiya igitero kigamije kwigarurira igisagara cha Aleppo kiri mu buraruko bw'ico gihugu cha Siria ivyo byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu gihugu c'Uburusiya ryitwa Interfax ayo makuru amenyesha ko umushikiranganji wa mbere wa Siria Wael al-Haiki yatangaje ko ico gitero kigamije kwigarurira ico gisagara no kuzibira imirwi yose y'abarwanyi ifitaniye n'iyindi itifatikanije murambabariya n'indi migwi kuja mu biganiro byo guhagarika intambara byabaye mu kwezi kwa kabiri kurangi mushikiranganji Haiki amesha kandi ko kwigarurira ico gisagara cha Aleppo bizotuma abasirikare ba leta ya Siria begereza ikindi gisagara cha Deir ez-Zor kiri mu minwe y'umurwi wa leta ya Kiislam ishiramwe mpuza makungoni itangaza ko abantu bashika 250,000 bamaze gufa kuva intambara yo muri Siria itanguye mu mwaka w'2011 amashirahamwe arwanira agateka ka muntu nayo amesha ko abashika imiliyoni 4 bamaze guteshwa izabo bivuye kuri iyo ntambara naho muri Yemen hatekanijwe ko amasezerano mashasha yo gushira ibirwanisho hasi aja mu ngiro guhera isaha 6 z'ijoro kuri uyu munsi wa mungu masaha yo muri Yemen.
Urakoze rero yise kumakuru yaje kudushikiriza. Abantu bashika 18 baritavye umurimyi kuri uyu wa gatandatu mu ijoro bahitanywe n'isanganya ry'imodoka muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Ababonye iryo sanganya hamwe na barusimvye bavuga ko iryo sanganya ryatewe n'umuvuduko munini. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Iyo sanganya ryabaye nk'igihe cy'isaha 12 n'inusu z'ijoro nk'uko abari muri iyo modokari n'abari hafi yaho ryabereye bavyemeza. Iyo modoka yagiriye isanganya ku musozi Karunga zone Benga muri komini Sare mu gihe yari kwija ahitwa mu Rushubi ku mugwa mukuru wa komini Sare. Ingenzi zari muri iyo bisi yishira hamwe rya leta ryo gutwara abantu n'ibintu Trako zivuga ku muvuduko munini ariyo ntandaro y'iryo sanganya. Ubu n'umwe muri bo
nari nyuma ya shoferi imodoka iriruka gose iriruka imbere hari proprogisi zibiri ni moto kubikurikirana kuko yaranyara kwa gose yo bo turenganye iruguru ahantu hagutse imwe proprogisi imwe arayidubura irare arayirengana ni moto arayirengana hasigara imodoka imwe proprogisi imwe iri imbere tugeze rero hari ahantu haruguru hari ikawa no hepfo y'ibarabara hari inzu y'amabati tuyirenganye yanzu niyo yaciye aje kumudubura agiye kumudubura urya propogisi nawe yaramwimye inzira acabona ahava mugonga acara kata nk'umukwepera gose acarije kuyisubiza mu ibarabara imodoka ijya twarimo amapine kiraro kagiye kuyigarura ikirabandanya nzamona ikiye kumukaratusi turasimbye ndarumva ngo pu munsi ibarabara yeme nagira ngo irahagarara kumbe yaciguma igira puku puku anagenda gonga ku bintu umva abantu tugenda turumva twavuye ku ntebe umva kiguye urubavu bariya bose bace baza kutujyama ku ruhandi kwarimo ikirahindukira garama tuce turatembagara kandi irasubira kabiri gatatu ngira inshuro kane je niho nobona garukiye
turetse umuvuduko munini abari muri iyo modoka ari bemeza ko yari yarengeje rwose igitigiri cy'abantu yemerewe gutwara abatwabasanze ku bitaro byo mu Rushubi
twarengeje kubera hariho n'abagenda bahagaze abicara bose bari bakwiye bumva barumubiri wose none nikoma ntanze kubona icyo mu ijoro ko ndinga mero sandaho umuduka wa dutaye ibindi byakurikiye nabonye ndi ngaha mero sandaho mu ishyamba nyine nyifuza amaraso ashushe sinakubwira ingene banshikanye hano ku ibarabara kugira nasanze njyamye ngaha nje nahero katukire mu muduka turi ko tuduka kugira twararenga nk'ijana n'itanu.
Baba bacitse ku icumu baba banyagihugu baba hafi yahabereye iryo sanganya basaba leta gukora ibarabara bacamwo no gucungera kurusha uko imodoka zipakira abantu zigenda n'ibitigiri byabo zitwara.
Hari ibintu byari bikenewe kukurikiranwa kuko jewe ndavye nk'isanganya kugene ryaraye ribaye hari ubwishyi bw'abantu ryaraye rihitanye hari ibintu bikwiye kuba bibaho hari ikintu bon reverend umuntu mutoyi mbuga hari ikintu nateye kwibaza cyane nibaje none imodoka za leta zoba ziri hasi rase nko kwizindi ziri hasi rase kuko uravye abantu ibiri kipakira ntigerigira urugezo ngivugira ubujuje iruzuze intebe hamiga pakira mu mirongo abahagaze ivyo bituma habaye isanganya rihitana abantu benshi batari gufatwa n'iryo sanganya kuberako leta iri kiratanga amategeko yabikwiye nayo kuyakurikiza
cyo nasaba no kubotu kutwakira barabara giye cyatuma ni barabara kuno rumeze nabi cyinsa ko badukore ni barabara kubera imodoka zigenda zirije kangura
wana hiri barabara cyangwa imiduga myinshi myinshi ama moto disane niritunze amazone yiyo ruguru egizone y'ikomine atunzwe niri barabara bakwiye kurikora rigakomera hanyuma rero imiduga ikabandanya irirengana kureshe banke kaburimbe
no saba leta ikabanze ikamvuza kuko ni agisida nta buryo mfise sinovuga ngo nkwaje ndumwe nabo twari kumwe twese cye niko ndavyimvira
gushika ubu ibitigiri nyezina by'abasize ubuzima muri iryo sanganya ntibiramenyekana mu mushuri isanganya rikiba hari amakuru yavuze ko abantu bagera ku 40 bahasize ubuzima mustanteri wa kominisare Gilbert Niyonkuru yemeza ko abantu 18 ari bo bitavye imana muri iryo sanganya abandi bashika 55 bakomereka amenyesha kandi ko bakomeretse bamwe ariko bavurirwa mu bitaro byo muri kominisare abandi ku mugwa mukuru Bujumbura imiduga y'ishyirahamwe rya leta Otraco ryunguruza abantu n'ibintu mu gihugu hagati akatari gake ikunze guhumbirwa n'abantu benshi kubera ibiciro byayo biri hasi ugereranije n'imiduga y'abikorera utwabo cyangwa abantu ugiti cyabo naho byanditswe ko kizira kurenza abantu batekanijwe na assurance abayigenderamo baridoga ko bapakirwa buzuranye ko naho bitekanijwe ko hari abakozi bategerezwa gusuzuma ibitigiriza bazigenderamo mu ntazi tandukanye eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
umwe mwajejwe intwaro ku mutumba kivumo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi yagandaguwe ku munsi wa gatandatu mu muryango wiwe bavuga ko yagandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho abo bari bafatikanije gutwara kuri uyu mutumba bavuga ko azize ukwiyamiriza abo bita inkozi z'ikibi zimaze iminsi zisahura abantu kuri uyu mutumba ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
mana urakira Polo ya urarayo ibitabo by'Imana uramuna muhore mana umuhore aba bantu barayo bamukanda
Ndomungu Jean Paul batazira ikora Imana kiretse ko yagira kandi mu batuye ku mutumba kivumu yarasanzwe rumenyesha Imana gusikisa inyarurambi ikukia paruwasi muramba ijumi ko murumva n'igihe mwene wabo bari bavanye mu rubanza igihe yagandagurwa uyu mwene wabo yatubwiye yuko bamugandaguye babasanze mu karere ko barataha hagati gihe saa imwe n'isaa imwe n'inusu z'ijoro
dushitse aho hantu uwo mwene wacu yaciye yarasigwa twabonye itoroshi itumuritse yari dutomye ko gucyanye urusoro rucya rubavuga rero nsambona abaye imiriro n'imiriro gusiga umiteragurika impande yanjye ntimbye hasi numva ivuna iryo riguma rindugamwo njya ahantu mu Gisaka kiri haruguru ninyegezayo bahejeje kubona yuko bamuhejeje niho bavuga bati byaheze byaheze nta bindi ubwo tugende byaheze ndabwo mva amajwi atatu badahuye
Jean Paul wa Mungu batazira bikora Imana yarashwe amasoni mu mutwe mu maso igihe twamubona yari yayoberanye abo bafatikanije kurongora umutumba kivumu ubwo rupfu ntibarubona nk'igisida bavuga ko wari umugambi wo kumugandagura wari wateguwe
sindabyita ko ari agisida cyumvikana ko ari umugambi bari wari wateguwe kuko uwo muntu arinze ava mu rugo rw'umuntu agategegwa no kuvuga ko bari bamwitego uravye ninge nabamurashinsa sezine mu mutwe nipfuhere
abagandaguye Jean Paul wa Mungu baba muhoye ibyo kwiyamiriza imigwi y'abagizi banabi nkuko amakuru twakuye ku mutumba kivumu abivuga ayo makuru nyene yemezaho ku munsi wa Mungu w'indwi iheze igihe ariko arigisha mu nkuka y'imisa yacishijemwo ibijanye n'amazi iminsi biba kuri uyo mutumba kivumu
aca asigura ati aba bantu uriko muri aba bakene azobahumira ati njewe munagomba munyice ariko muzo bamwishe bikora Imana ndwa Mungu ariko ntimuzo bamwishe babikora Imana abavuga kuri bazogumaho kandi bazoguma bakuzira arumva nk'uyo icyo twokubwiraho yishwe nuko yaguma semerera kandi mwisengera
uyo wamenyesha Imana arinda bisigura mu ishengero nuko ubusuma bwamaze iminsi bugisibije ku musozi kivumu nkuko abanyagihugu baho babitwiganiye
umwe yari yibwe ku gatandatu yaganye inkono y'amahunda baraza baramukubita no mu matwi hanyuma baratwara amahera yose yaganye abandi bibwe ku wa mbere baraye bafashe amahera y'icyayi baca baraza kubiba mwijuru
imbere yaho hariho umuntu yari yibwe hoho barakoresheje n'amasase tutsinduka yo kuraba
ayeje intwaro ku mutumba kivumu bwa ko muri rusange umutekano iwawe wifashe neza yamara ko batovye ava ku yindi mitumba bahanura bibi ntago zuka Boniface ni cegeye cy'umukuru w'umutumba kivumu
ini kivumu haho haramahoro bava muri mukike bakahari igitara hariya hejuru none kumbure bavayo bagerageje kurondera umuntu baza kugirira nabi
ariko naho muvuga yuko abantu babagizi banabi bava mu yindi mitumba none mebwe mu insiguro nyabaki kubona ko bamenye bati naka yahishije inzoga naka yadandaje inka
mwe nkwarishwa n'umurerezi ahi wacu kumbure harabandi bavugana n'abandi bava handi bakaba nabo aribo baje kubereka
muri komune ya Mugamba mu ntera bururi subwa mbere haba kugandagurwa kubarongoye imitumba mu mwaka uheze umukuru w'umutumba mugendo ndengo Jerome Mutwa yaragandagwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze kurugiwe mu kwezi wa 3 mu gihe cy'u 15 ushobora 16 cyega cy'umukuru w'umutumba mubira yaragandaguwe hafi y'urugo rw'uyo mu gikora taha iyo naka aba yari yitwa Mudomo Adrien mu kwezi nyene kwa 3 mu gihe cy'u 1971 umukuru w'umutumba mubira niyo nkuru muri sitade ya Singoye igira icwa n'abantu bamutegereye hafi yo kurugiwe Imanira Kinga abo bose bagiye baragandagurwa amakuru twaronse nuko bakuduma urutoke ku bantu bivuga ko ari imigwana cyane kwerekana ari ibigwanisho mu gihe ugira kane ku mutumba kivumu yarayagandaguwe aho barabakorana ku mutumba kivumu bafite bakya kugwa umutekano wabo yamara bakemeza ko bazofira ibanga
ubwo baburiho buriho mugabo ntituzohora tuzoguma twiyamiriza no tuzoguma tubandanya n'abandi barandanye bapanyuma tuzoguma tubandanya dusemerera ko twobandanya dushigikira umutekano tuzobandanya manama tuyakore tuhamagara nyagiye kutubabwira tugendana n'ucimbire
kugira n'umutekano bajejwe intwaro ku mitumba bageramiwe muri komine ya Mugamba muri kino gihe uramatabe intara bururi nkunzi za Christian tumubaje nginyishu yatuhaye
kwako mitumba tubatera kama yuko kwama barikaniye hanene
none ko ariko baricwa bobo muri kumura bakingira gute mu gihe ariwo bajeje kugaruka no mutekano
erega bicwa nabo bahaye nda niyo ngorane ko tabo babivuze erega bahindukirira bahindukirira kuko banka kubavuga
Nduwamungu Jean Paul batazira bikora imana yaramugaye imyaka 40 irenga asize umufakazi n'abana babiri muri komine ya Mugamba intara ya Bururi Fidelite Ishatse Jujya Amerika
muri kumura bandanya kumiza iradio ijwi rya Amerika samanye na Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda unaho mwanya kwashikiriza amakuru ajanye na sport mu Burundi no mu Rwanda rika dutangure mu Rwanda dutega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda
mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 abo mu muryango wa sport nabo barazirikanwa Nubwo amarushanwa nyirizina agamije kwibuka ategurwa mu kwezi kwa gatandatu muri rusange muri iki gihe habaho gahunda yo kunamira abahoze ari abakinnyi abasifuzi abayobozi n'abafana bishwe mu gihe cya genocide umwe muri bo ni umutoza wari waramamaye mu mukino w'intoki wa volleyball haba mu ikipe ya seminari ntoya yo ku Karwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore Alphonse Rutsindura wishwe muri genocide avugaho kuba yarafite ubuhanga budasanzwe muri uyu mukino Umwe mu yigeze gutoza mu ikipe y'igihugu y'abagore aragira ibyo amutubwiraho.
Nitwa Kubwimana Gertrude muri Federation ya Volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukira abana, navuga ko twari abana bakuze ko twigaga muri secondaire icyo gihe nigaga I Remera Rukoma adutoza hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 ndumva yararangije kudutoza nko muri 1993 ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga Iremera Rukoma nyuma yaho niho nakomeje nakinye muri Lyone icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga n'umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsina nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya gahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri volleyball yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa volleyball
usibye kuba umutoza w'umukino wa volleyball Alphonse Rutsindura wazize genocide yakorewe abatutsi yari na mwarimu w'indimi muzika n'uburere mboneragihugu akaba ndetse n'umunyamakuru kuko yandikaga mu kinyamakuru cyitwaga Makuru ki Ibutare. Muri iki gihe kandi u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 2022 genocide yakorewe abatutsi ibikorwa by'imikino n'amarushanwa byarasubitswe imyitozo yo ikorwa mu muhezo muri championnat y'icyiciro cya mbere mu mpira w'amaguru. Imikino ya nyuma y'ibirarane isoza icyiciro kibanza Fazale yabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize amasaha make mbere y'uko icyumweru cy'icyunamo gitangira. Icyo gihe ikipe ya APR FC yatsinze AS Kigali ibitego bitatu kuri kimwe. Uyu mukino wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu wundi mukino wabereye kuri stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Tensel FC yanganyije na Police FC igitego kimwe kuri kimwe. Kugeza ubu muri iki gihe hategerejwe ko imikino yo kwishyura itangira nyuma y'iki cyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38. Ku mwanya wa kabiri hari Rayon Sports n'amanota 32. Mukura Victory Sports ni ya gatatu nayo ifite amanota 32. Ikipe ya kane ni Police FC ifite amanota 28 igakurikirwa na AS Kigali ku mwanya wa gatanu nayo ifite amanota 28. Kiyovu Sports iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 23. Umwanya wa karindwi ufitwe n'ikipe ya Gicumbi FC n'amanota 21. Bugesera ni ya 8 nayo ifite 21. Ikipe ya 9 ni Sunrise ifite amanota 19. Ku mwanya wa 10 hari Amagaju n'amanota 18. Marine FC iza ku mwanya wa 11 n'amanota 17. Ikipe ya Musanze FC ni ya 12 ifite amanota 15. Ya 13 ni Espoir FC n'amanota 15 nayo. Ikipe ya 14 ni Rwamagana FC ifite amanota 9. Etincelles FC ni ya 15 n'amanota 8. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 4 n'umwenda w'ibitego 25. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Unaho dukwitire mu Burundi mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka aducire ku mayange y'amakuru avugwa muri sport.
Mu mpera z'indwi twari turangije niho hatangura ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu kigira gatanu ku rwego rw'igihugu. Imigwi 62 yari yitezwe, 53 niyo yitabye ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane, Rugo Farme wo mu Cibitoke watsinze Zanax wo mu Ruyigi ibitsindo bitanu ku busa. Delta Star wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura unganya na Legalize wo mu Rumonge kimwe ku kindi, baca batera za penalti. Legalize itsinda 4-3 za Delta Star. Volontaire yo mu Kanyosha yategerezwa gukina na Smart yo mu gisagara cha Bujumbura yarasivye icitsindwa impaga, no kuvuga ibitsindo bibiri ku busa. Nyanza United nayo nyene yarasivye urukino yategerezwa gukina na Lydia Ridike. Burundi Sport for Africa icitsindwa impaga ibitsindo bibiri ku busa. Lelier wo mu gisagara cha Bujumbura watsinzwe na Le Croco mu Rumonge ibitsindo bibiri ku busa. Aigle Noir y'Imakamba watsinze Standard w'i Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa. Pahorina wo mu Gatumba utsinda impaga y'ibitsindo bibiri ku busa Prince Louis Bujumbura kuko ititabye urukino. Kuri uyu w'Imana Moso Sugar wo mu Rutana watsinze Taba w'Igitega ibitsindo bitanu ku busa. Buseko yo mu Cibitoke itsinda Messager y'i Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa. Interstar y'i Bujumbura itsinda impaga Flamengo nayo nyene yo mu gisagara cha Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa kuko ititabye urukino. Messager Ngozi itsinda Aigle Kigwena yo mu Rumonge ibitsindo bibiri kuri kimwe. Etoile du Nord utsinda Ouragan ibitsindo bitatu kuri kimwe. Kazoza yo mu Rumonge yatsinze Santos y'i Bujumbura ibitsindo bitandatu kuri bibiri. Bujumbura City nayo itsinda Mwaro FC ibitsindo bibiri ku busa. Young Team yo mu Cibitoke cha Rugombo yatsinze Beach Boys y'i Nyanza Lake mu ntara ya Makamba igitsindo kimwe ku busa. Bururi FC unganya na Espoir yo mu Gatumba ubusa ku bundi batatugwa na za penalty. Espoir yo mu Gatumba itsinda 4 mu gihe umugwi wa Bururi atanimwe winjije. Centre de Formation Pepiniere w'i Bujumbura watsinze Inkona wo mu Cibitoke ibitsindo bitatu ku busa. Young City watsinze Sante Sport yose y'i Bujumbura ibitsindo bitatu ku busa. Olympique Star y'i Muyinga yatsinze umugwi wa Gisirikare Muzinga ibitsindo bibiri ku busa. Busoni Star wo mu Kirundo utsindwa na Freedom Ngozi ibitsindo bibiri ku busa. Cankuzo FC watsinzwe na Rugeregere wo mu Cibitoke cha Rugombo ibitsindo bibiri ku busa. Ramba FC yo mu cicaro cha gatatu mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru i Bujumbura wanganije na Atletico yo mu cicaro cha mbere ubusa ku bundi. Umugwi Ramba ucutsinda Atletico penalti 6-5. Umurwi Vitaro usanzwe uri wa mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cha cambere watekereye umugwi Olympique Muremera w'Ingozi ibitsindo bitanu kubusa imigwi 9 titabyizo nkino za mbere ujejwe amahiganwa mwishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko iyo mirwi itagitavye kubera kubura uburyo kandi yabimenyesheje
twande ku management day jeje gisata kitunganya amahiganwa muri FFB
kuva kuri uwa gatandatu watanguye ihiganwa inkino za mbere z'ugihiganwa igikombe cy'umukuru w'igihugu bega irihiganwa mwari mwiteze imigwi ngahe
twari twaronse imigwi myinshi cyane imirwi 62 hanyuma twararonse amakete imigwi 9 yikuyeko yikuyeko tuca tubabaza bacha batubarera ko bavuze mwaye yo kwinjiramo kubera bari concentré muri championnat kubera championnat yiwacu iri tresere
bega abasivye hari ibihano bitekanijwe
abasivye nshobora kubahana kubera iki kubera ari akandi twavuze ko ni plaisir umuntu wese arashobora kwinjiramo ama equipe coopérative cyangwa ama equipe ari muri 3e division mu ndara hose nicho gituma twavuze ko ni necessaire mais c'est pas obligatoire umuntu wese ategerezwa kuyinjira ko par plaisir
bega muravye ingene nkino zabaye ejo nizabaye no munsi mubona ziteye igomwe mubona koko imigwi yari iteguriye rino higanwa y'ikombe cy'umukuru w'igihugu
turabona ko kenshi imigwi idasanzwe iri mu mayiganwa nubona ko uno munsi twabonye ekipe itwa Buseko yakuyemo ekipe ya Premier Division bibera tutangaje cyane tubona ko bifashe neza ama ekipe yafise indumbero kabisa yose yo gutwara iki gikombe
mumenya ko igikombe ca mbere cy'umukuru w'igihugu catwawe na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa mu mwaka wa 2012 ico mu bihumbi 2013 gitwago na Legends Athletique ico mu bihumbi 2014 gisubira gitwago na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa ico muri 2015 gitwagwa n'umugwi Vitaro ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya America
kandi twasozera igano vyacu vyo muri iki gihe ariko imbere ya Afrika tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Alois
rakoze Freddy amakuru twashikirije mu yavuga muri Chad president wa Chad Idriss Deby amenyesha ko yizeye ko ashobora gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi w'Imana mu kwezi kwa kabiri Deby yemereye abanyagihugu ko mu gihe bumwongera ikindi kiringo cyo gutwara zoca subizaho ibiringo byo gutwara yakuyeho mu mwaka wa 2005 igihe yakuraho ibyo biringo yatanze insiguro ko byari bimeze nabi ico gihe atubu nta ntambamye iriho yotuma ibiringo bidasubizwaho naho mu gihugu cy'Ubuhindi abantu bashika ijana barafuye abandi baharugwa mu majana barakomereka mu isanganya ry'umuriro wadutse mu rusengero ruri muri leta ya Kerala iri mu bumanuko bw'ico gihugu cy'Ubuhindi ivyo vyabaye mu gitondo ca kare ejo ku munsi wa Mungu aho bariko bahimbaza umunsi mukuru mu idini yabo uba uko umwaka utashe muri ico gihugu umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa leta z'umwe za Amerika Ash Carter amenyesha ko agiye kugira urugendo muri Aziya mu ndwiza Carter kizogendera igihugu ca Philippines aho Amerika ifise umugambi wo gushinga inkambi ya gisirikare hafi ya karere karimwo amatati ko mwibahari yo mu bumanuko bw'Ubushinwa naho muri Ukraine umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Arseniye Yatsenyuke amenyesha ko agiye gutanga imihoho kugira yugurure imiryango ya leta nshashi gamije kurangiza uruhagarara rwa politike ruri muri ico gihugu Yatsenyuke yameje ko azoshikiriza urwandiko rwo gutanga imihoho inama nshinga amateka kuri wa kabiri kandi ko yizeye ko igihugu ca Ukraine kizoba kironsa karyo ko guhindura ibitari bike mu bijanye n'amatora ibwirizwa shingiro hamwe n'ubutungane naho muri Siriya gisirikare caho kimenyesha ko kiriko citegura kugira igitero gikomeye gifatanije n'indege z'Uburusiya igitero kigamije kwigarurira igisagara cya Aleppo kiri mu buraruko bwa Siriya ibyo byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana n'itorokanirizo ry'amakuru ryo mu Burusiya ryitwa Interfax ayo makuru kandi amenyesha ko ibitero byimirije vuba
Tumwese mkundi radio ishwi jamerika wigane kwa tikuri ye mwaka kanya wigaru kengaha. Tumuneo kanda kanya kukushimila engineer ya tufashe mwinga bugizi uma. Hamge na Innocent ya tufashe kwa igiranya wigane kwa tikuri ye. kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloyse Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.